Wena nokundi kuburam It's a feeling Ngwira karyawe Ugira mani cyo mwira karyawe Or commander Bazo manda iri kuwanda Mazi mwote kanonzana rajengentuha Kande byo nibyo nyenda Batanto mucupo tyo kabukara Ningo kacurera pasi wademanya Numwojo wanje Nyeto mwira karyawe Onyete mirundu mwenda Manya ngwine konka barindu baroga Akagambo kwa mwojo wanje Kwa mwira karyawe Wanyeto mwojo wanje Konko mwira karyawe Ninyo ya akagambo kwa mwojo wanje Kwa mwira karyawe Wanyeto mwojo wanje Konko mwira karyawe Ninyo ya oh Baby girl wanyeta ntyonke sharubukumba Narisha ukanyeta ntyonke sharubukanzu Numutima nkaguha kurunjo mateka Because for the world my girl should go with my boy And promise me them to give my heart forever And ever agomisho gaweko nakamanyiso kembi veri kwera I got a feeling Ngo burijo ryawo muhendo Baby nyine chiroto Ngo nyizya ndya kubusinge Just omwira karyawe Nyete mirundi mwenda Manya ngwine konka bari nabaroga Akagambo k'umwojo wanje Baby boy Omwira karyawe Omwira karyawe Nyete umwojo wanje Baby boy karyawe nimwira karyawe komwojo wanje baby boy nimwira 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 karyawe Nimwira karyawe